Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Josino Kazi. Niwe mwese bakunzi ba Radio Inzamba sangwe kaze makuru yacu yo kuri uyu wa gatandatu igenekerezo rya 2022 nzero mwaka w'ibihumbi 2022 nayo akabagizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Ibiro bigera ku gihumbi by'isukari nivyo byafatanywe itonga umwe mu banyagihugu basanzwe baba muri komine Nyabihanga mu ntara ya Mwaro. Iyo sukari ngo yoba yeri ya mustanteri w'iyo komine kwa vete gulie murano makuru. Ibisebuzi vy'imvura yaguye kuri uyu wa gatanu zaramenaguye amato agera ku ijana yo ku kivuko intara ya Rumonge. Abasanzwe bakora umwuga wo kuroba kuri ico kivuko bagasaba ko boshumbushwa. Nari mu kiganiro ku isoko c'urunani rwa radio Inzamba RPA n'imbonesha kure Renaissance gisanzwe kiba buri wa gatandatu. Uyu munsi tuza kubabwira ikibazo c'ibitigiri bike by'abana baje ku ishure mu gihugu. Mukanya inkuru imwimkwayo.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho? Umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubaramutsa ndabahanikaze murano makuru. Hari isukari igera ku biro igihumbi yarayifashwe n'igipolisi kuri uyu wa gatanu muri komine Nyabihanga intara ya Mwaro. Amakuru ava muri iyo komine akabavuga ko nyene kuyifatanwa yavuze ko ari ya mustanteri w'iyo komine. Ivyo bibaye mu gihe aho muri iyo komine no mu zindi ntara isukari yabaye umuzi wibuye. Abanyagihugu bo muri iyo komine bakaba basaba ko uwo musanteri yorenguzwa akabibazwa bibaye ngombwa akabogozwa muri ayo mabanga arimwo. Ni nkuru tubaza Vanessa Muhiteka.
Iyo sukari ingana itoni ni ukuvuga ibiri igihumbi yafashwe kuri uwa gatanu ifatanywe warayikuye mu ihinguriro Sosumo. Ku mpapuro zerekana iyo ategerezwa kuba afise, uwo asanzwe yidandaza yari afise ivyanditse ko kuba afise itoni zitatu. Ariko amakuru ava ngaho i Nyabihanga avuga ko yari afise itoni zose hamwe zine. Mu gipolisi baremeza ayo makuru ngo uwo nyene kuyifatanwa iyo sukari yasiguye ko iyo toni irenga ko ari ya musitanteri wa komine Nyabihanga Adrien Nunzwe n'Imana. Uno munyagihugu arabitubwira.
Sukari yarafashe ifatanwa uwitwa Inos ni umwe mu basanzwe bakora urudandazwa ngaho mu bamukuru wa komine Nyabihanga asanzwe ari umuhungu wa Severine mu kidatunga wa kera cyane benshi baramuzi. Yari yafatanye toni zine hanyuma abapolisi amakuru twashoboye kuronka ni uko bamubajije ku mpapuro basanze ayategereza kuba afite toni zitatu bamubajije iyo yindi yari ikayijyana tuvuga yuko ari yamutanteri.
Adrien Nunzwe n'Imana amaze kuvyumva yoba yaragerageje gutera ubwoba abapolisi bafashije sukari kugira ngo bayimusubize ibi by'ubusa. Ku muhingamo kuri uwa gatanu nyene uwarongoye komine Nyabihanga yoba yaragiye kurondera Nyamiramabi. Mu vyo yoba yaramusiguriye ngo yavuga ko isukari n'ahari yiwe atari wayidandaza ko ahubwo idandazwa n'uwo bubakanye. Abenshi mu banyagihugu bo muri komine Nyabihanga bakaba bavuga ko kwigovyora kwa Adrien Nunzwe n'Imana koba kugamije kuzimanganya amatohoza kuri urwo rudandazwa rw'isukari akora mu mpisho. Basaba ko uwo musitanteri yorengutswa akabibazwa bibaye ngombwa akabogozwa muri ayo mabanga arimwo.
Mbona yuko nta gitangaje kirimwo kuko yibereye mu rucuruzwa ntanagomba icoteza imbere komine. Kuvuga yuko isukari yoba ari y'umugore wiwe nta bitane yo kumutanteri
twarondeye musitanteri wa komine Nyabihanga Adrien Nunzwe n'Imana agira ico ashikirije kuri ivyo yagirizwa turamukina.
Vanessa Muhiteka arakenuye. Nayo mu ntara ya Makamba imyidogo ni myinshi ku bakozi bakorera ku bitaro bikuru vy'i Makamba bivuye ku cuka kiwi kiri hagati y'abakozi n'abakoresha. Ivyo bikaba vyatumye nuko umwe mu baserukira abakozi muri sendika kuri ivyo bitaro ahinduriwe akazi agakugwa mu kazi k'ubushoferi nkuko amakuru dukura ngaho ku bitaro bikuru vy'i Makamba bivuga. Kuva haje umuyobozi ashinzwe iz'ubutunzi n'intwaro Eric Ndayegamiye icuka hagati y'abakozi n'abakoresha caratitutse. Ido nido na Beni Akserakana. Nkuko makuru dukurangaho ku bitaro bikuru vya Makamba bivuga, icuka rero cagiye kunyuka aho mu ntango z'ukwezi kwa Kigarama umwaka wa 2021, ubuyobozi bw'ibitaro vya Makamba bufatiye ingingo yo gushira sedoscandi ku mwami umudereva wo kuri ivyo bitaro mu minwe y'uburongozi bw'akarere k'ubuvuzi bwa Makamba. Uwo mudereva asanzwe aserukira sandika y'abaganga hamwe n'ababafasha, naho urongo ya karere k'ubwo buvuzi akaba yari yamugubije ngaho kubera akazi kiwe kari gahari. Uwo arongo ya kukarere muganga niyo ndiko Evariste wakawa yahavuye aremegwa na Eric Ndayegamiye ajeruga isata c'intwaro n'ubutunzi, akongera akaba na muramu wiwe kugira bikunde sadoskandi ku mwami yangarizwe kure. Niyo ndiko Evariste rero akaba yahavuye yumvira muramu we, akaba yahavuye ahindurira akazi sadoskandi ku mwami amurungika kuba uwukora isuku ku ivuriro ritoyi rya Siza, kandi yari yasavye akazi mu bushikiranganji bujejwe amagara y'abantu nk'umudereva muhinga w'ivyuma nk'uko biboneka mu iketeri muhindurira akazi ryanditswe kwa 14/0 umwaka w'ibihumbi bibiri na 2022. Ico cuka rero kikaba candurutse kuri ivyo, aho mbere abaserukira iyo sendika boba bamaze gufata ikibazo mu minwe, bakaba mbere ngo adatunganirijwe bazashikiriza ico kibazo umushikiranganji. Abo bakozi bo ku bitaro bikuru vya Makamba bagiriza urongo w'ivyintwaro n'ubutunzi Eric Ndayegamiye ko bafata nabi muri rusangi kwageze kuba mu bwoko bw'abatutsi ho agakinda agakereranya. Aho akavuga abakozi bagera kuri batatu bamaze gufungisha no kwirukanisha mu buzi abanje gukora amarementanya afatikanije na bamwe mu bakozi b'ivyo bitaro bayoboka ku mugambwe CNDD FDD, bamwe ngo akabagiriza ubusuma kandi abiba bama bafatanywe itonga muri abo bamwegereye niyo bafashwe bagafungwa wenyene niwe asubira kubikuriza mu gasho mu gihe abadenderezwa bo hari n'ubu abakivundiye mu ibohero. Ivyo abakorera ngo si ivyo gusa, ngo Eric Ndayegamiye aragerageza uburyo bwose agasubiramo amanota abakozi baba bahawe n'ababatwara mu bisata bitandukanye yitwaje umugambwe ibitarekuwe, kuko umukozi ahabwa amanota n'utwara ku rwego rwa mbere. Hejuru y'ivyo Eric Ndayegamiye ngo niyo hageze gutanga agashiru kabute ku mwimbo w'abakozi, ngo yamacarondera kwandikira abakozi amakete atagira ivyemezo, aho ngo agaca batwara amafaranga ava ku 50,000 kuduga ku gashiru kabute kabo. Bakavuga ko bitumvikana mu gihe abakozi babikora neza wiweje n'amanota baba bahawe n'ababatwara ku rwego rwa mbere. Aho bakavuga ko ivyo byose abikora yitwaje umugambwe CNDD FDD, akongera akaba muramu wa Reveriano Ndikuriyo arongoye umugambwe CNDD FDD ku rwego rw'igihugu. Abo bakozi basaba ubushikiranganji bujejwe amagara y'abantu gufata ico kibazo mu minwe. Eric Ndayegamiye ntasubire kuja arengera amutwara kubera ubucuti afitanye na Reveriano Ndikuriyo arongoye umugambwe CNDD FDD ku rwego rw'igihugu. Uruganda rwa Radio Inzamba rwarondeye Eric Ndayegamiye kugira duhe umuco ku bivugwa turamukena.
Benia Tserakana na wene tumukengurukire nari nabibabwiye mu ntango z'ano makuru amato arenga ijana y'uburovyi yo kubivuko z'uburovyi bimwe bimwe byo mu ntara ya Rumonge ku kiyaga Tanganyika yaramenaguritse mu ijoro ry'uyu wa gatanu rishiru wa gatandatu biturutse ku bisebuzi byadutse mu kiyaga Tanganyika. Abakora umwuga w'uburovyi bakaba bavuga ko agahomba ari kanini baravye ivyononekaye, bagasaba ababishoboye ko bobagarukira ko ido nido na Josephine Jones Nkunzimana.
Amato yamenaguritse na yari asanzwe ahagaze ku bivuko vy'uburovyi vya Gitaza muri komine Muhuta hamwe no ku kivuko c'uburovyi ca Kagongo muri zone Kizuka muri komine Rumonge. Aho hose ni ku nkengera y'ikiyaga Tanganyika ku ruhande rw'intara ya Rumonge. Amakuru atangwa na banyina Mato avuga ko muri iri joro ry'uwa gatanu rishira uwa gatandatu hari bisebuzi byinshi byadutse mu kiyaga Tanganyika. Ivyo navyo vyatumye hameneka ubwato butari buke. Nta gitekirinye zina c'ubwato bwamenetse muri uwo muyaga kiramenyekana, ariko ababufise bakaba bavuga ko bwoba burenga 200. Ivyo bibaye mu gihe abarovyi bo mu kiyaga Tanganyika bari basanzwe bari mu karuhuko k'indwi yose kazohera kuri uwo w'Imana cyangwa ku munsi wa mbere. Ab'ubwato bwabo bwamenaguritse bakaba basaba ko abagira neza babishoboye babagapfira ko kugira ngo bashobore kuronka ubundi, kuko basanzwe batunze imiryango. Ibisebuzi nk'ivyo birakunda kwibonekeza mu kiyaga Tanganyika cyane cyane igihe cy'imvura, aho n'abarovyi bahasiga ubuzima. amakuru ava mu ndongozi zishiramwe ry'abarovyi n'abadandaza amafi mu Burundi avuga ko bama bahimirije abafise amato ko botegekaniriza amato yabo nabo nyene ubwabo mu mashiramwe y'ubwishingizi ariko ko bibagora gutahura bobo babona ko umengo na gahombo muri iryo shiramwe bakaba bavuga ko niyo ubwo bwato bwaraye bwononekaye buba bwaratangiwe amafaranga muri ayo mashiramwe beneyo bociye baronka ayandi byoroshe
nakahe kamaro ko kuronswa urukingo rwa coronavirus abahinga mu by'ubuvuzi b'inishiramwe mpuzamakungu zitaho amagara y'abantu OMS basaba gukingira abantu kubera imvu nyamukuru zitatu urucancu rukingira cyane cyane abantu bafise ubudahangarwa buke mu mubiri rukagabanya ibitigiri by'abaremba n'abapfa urukingo rugabanya kandi ibitigiri by'abaja mu bitaro bigatuma ibisata bijeje amagara y'abantu mu gihugu bitarengegwa iyo ibitigiri by'abaremba canke abapfa bigabanutse kubera abantu baronse urucancu bituma ingaruka mu by'imibano ubutunzi bw'imiryango n'ubw'igihugu zibanke muramenya neza uwikingije arashobora kwandura nawe agashobora kwanduza abandi
akanakamo ka radio inzamba agateka kawe
uyu ni wa mwanya w'ikiganiro ku isoko curuna ni gwa radio ikiganiro ku isoko cuno munsi gishimikira kubitigira iby'abana baje ku ishure biguma ari bito mu Burundi ikiganiro ku isoko mugishikirizwa na Emile Nibasumba
ku isoko kwisoko ni kiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradio radio inzamba agateka kawe radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na radio television renaissance
igitigiri cy'abana bajya ku ishure kiguma ari gito mu Burundi dufatiye ku biharuro bitangwa n'ikigo Istebu ku bw'icyo kigo kiraba ibijyanye n'ibiharuro hamwe n'ibijyanye n'iby'ubutunzi mu gihugu kimenyesha ko mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe twaraye turangije cyasanze Abarundi baba mirongo ine ku ijana batize mbega byoba biva kuki byotorega umutuhe mu kiganiro ku isoko cyo kuri uwa mirongo ibiri na kabiri nzero mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri nibyo turabira hamwe muri kumwe na Emile Nibasumba Abarundi barenga 37 ku ijana ntibahonyogeje ikirenge mu ishure nkuko icegeranyo cy'ikigo Istebu cyo mu 2021 kibivuga ikinyamakuru Burundi Echo kimenyesha ko muri icyo cegeranyo handitse kandi ko abarenga gato 40 ku ijana bagarukiye mu mashure y'intango abarenga 13 ku ijana nabo bagarukira mu gice cya mbere cy'ishure shingiro 5 ku ijana bashika mu gice cya kabiri cy'ishure shingiro mu gihe ababa 2 ku ijana aribo gusa bageze muri kaminuza umurezi Elali Nibizi avuga ko ivyo biterwa cyane cyane n'ubukene buri mu miryango hamwe n'uko amashuri usanga adakwije ivyangombwa
umwana atafunguye ndiyiga ashobora gukurikira mu ishuri mu nyuma hapa akakuramo n'ingwara akacaheba hariho n'abandi rero babuzwa n'uko babura amashuri ugasanga n'ahantu batagira amabati hasakaje ibyatsi muri ino myaka ugasanga abana baricaranye ko abana ntibahema ugasanga bicara mu ntebe yo kwicaramo babiri kicaramo batandatu kicaramo ndwi abana bakicara hasi mu ivu kubigigira by'ibiti kumabuye ugasanga rero nk'umubyeyi abonye umwana we yiga gutyo agaca mukura mu ishuri ati mwana nje ngo ube muhira ndashuri kurakora abo bana biga ari benshi umwigisha ntana bashobora ntashobora no kubigisha abana rero baca babihigwa icyo agiye kurondera mu ishuri indero nziza indero y'ubwenge agataha atacazi agace ahira ishuri urumva ibyo rero bituma byabitegeye byinshi byinjiye mu ishuri aba bana benshi binjiye mu ishuri uko iminsi iza barakishuri mu miryango ikenye cyane abigeme barakoreshwa cyane ugaca usanga umwigeme ajya murungitsa ku ishure kugira ngo afashe umubyeyi kurera muri umunawe guteka gutegura utuntu mu rugo bakamubuza kuja ku ishure umwigeme atangiye kuba umuyabaga aragira ingorane nyinshi leta yibagiye umwana arahohoterwa nabo bigana arahohoterwa n'abigisha n'abarezi arahohoterwa nabo bahurira mu ibarabara ko gutuma aheba ishure kubera yahohotewe agiye gukina kubera asambanishijwe ku ngufu kubera yatwaye inda z'imburagihe zitamukundira ko ashobora kurandanya yiga
Kuri mikro ya bagenzi bacu ba radio Inzamba na television Renaissance Felari Nibizi asaba abategetsi kudafata minenego amashure ya leta ari nayo menshi kubera ko abana babo kenshi usanga biga mu yabikorera utwabo. Felari Nibizi asaba kandi ku ishure ryo kubakwa ivyangombwa byose bibanje gukwira kugira nkiribingwiza murongo.
Iyo shure ya leta iyaba yiga umwana w'umukuru w'igihugu ikiga umwana w'umushikiranganje ikigamo abana b'abakozi ba leta ngo bahimba na leta iyo shure yoba ishure yiteka yoba ishure yubahiriza iteka ry'umwana wari we wese bazaga kirazira nk'uko umwana wanje aticara hasi mu nzu aticara mu ivu niyicare mu ntebe kandi umwana wari we wese w'umunyagihugu wari we wese niyicare mu ntebe ajye amahera baje gutanga mu mashuri y'abigenga y'abadandaza bakayazana muri ba banyagihugu babahiteka bakayazana muri ba banyagihugu babahemba bababeshejeho abantu bose abana cyane cyane baronka uburenganzira bumwe kugira ngo abana amacakubi ntahere mu ishuri bari bakwiyuka abana bose b'igihugu biga mu ishuri ya leta amashuri ya leta atakwiye bakaje amashuri yigenga atatandukanye cyane n'amashuri ya leta ibikurikira kandi nuko leta yo kubahiza amategeko ajanye no gutunganya indero haba mu gutegekanya haba no gushyira mu ngiro mu gihe ijwi rategura umugambi wo guhindura ikigo mu bushikiranganje ibanze igende ibiyage nabo bijejwe guhimiriza abo biraba ababyeyi abigisha abatwara wa hafi bamwe bazokurikirana iby'amashuri politike rero itaramuke ive mu itunganywa ry'imigambi y'indero ntibiyumvire ishure ku wa mbere hama ku wa kabiri ngo bemeye ko amashuri azoja.
Aha rero akaba ari ikiganiro ku isoko cyo kuri uwa 2022 nzero mu 2022 kigarukiye mwari kumwe na Emile Nibasumba naho ubuta.
Cyari ikiganiro ku isoko.
Arakoze na Emile Nibasumba nayo mu gusozera no makuru turababwira amakuru makuru yanditswe n'ibinyamakuru ku Burundi ayo no munsi tukaba tuyasomegwa na Georges Nimenya.
Amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri Radio Inzamba.
Aya makuru yanditswe n'ibinyamakuru tuyatangurire ku gisabisho c'iminsi 3 cyatunganijwe no mugambwe CNDD kuva kuri uwa kane muri indwi turimwo. Nkuko byandikwa n'ikinyamakuru iwacu mu ntango y'ico gisabisho umwungeri wa diyosezi ya Gitega Musenyeri Simon Ntamwana yateye akamo abanywanyi b'uwo mugambwe kwicisha bugufi bakirinda guhotera agati y'akazina muntu. Yarashimiye abategetsi bamwe bamwe kutwigoro bagira mu gikorwa cyo kugarukana amahoro no guharanira iterambere ariko yaraneguye yuko hari abari muri uwo mugambwe baguma bashakana ntaryo ko harundi boja muri uwo mugambwe ku nguvu. Yibukije abari ngaho ko umugambwe umwe rudende ahatari hake wakwegeye akarambaraye abanyagihugu. Musenyeri Simon Ntamwana yasabye abo bose bajejwe ibikorwa byo kubatira umutekano kwirinda gutoteza abanyagihugu no guhungabanya agati y'akazi na muntu. Kunyuruza abantu bikekwa ko bahungabanya umutekano ati singendo nziza na gato mu gihugu kirimwo amategeko. Simoni Ntamwana ntiyibagiye guhanura abanywanyi b'uwo mugambwe CNDD yasabye guharanira amahoro n'umutekano bakirinda amajambo abiba urwanko n'amacakubiri. Ku byerekeye ico gisabisho nyene ikinyamakuru ABP Info naco candika ko mu mpera y'iyo misa yo gutangura ico gisabisho umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yasabye abanywanyi b'uwo mugambwe CNDD ko bokwama biyegereza Imana kugira ngo ibafashe gukorera neza igihugu n'abanyagihugu. Yabwiye abo bose bafise amabanga bahawe na leta ko boyakora ku nyungu z'igihugu bakayakora kandi mu ntumbero yo guharanira iterambere rirama. Ugisata kijanye n'ubutunzi naho ikinyamakuru Burundi Echo cyandika ko himirije kujaho amasezerano hagati y'Uburundi n'igihugu cya Tanzania. Ayo masezerano nayo akaba yerekeye gushiraho ibarabara ry'indaraya hagati y'ibyo bihugu kuko ari bibiri. Nk'uko ico kinyamakuru kibanda yakivyandika, iryo barabara rizova hitwa Buvinza mu gihugu ca Tanzania riserukire Musongati rigere Gitega mu gihugu c'u Burundi. Ivyo rero ngo vyemejwe kuri wa 16 ku kwezi nyene mu gisagara ca Kigoma mu gihugu ca Tanzania. Ijo barabara jindara yengo rizovari ingana ni bilometero ama jala minuangu munae na bibiri nukubuga bilometero ijana minuangu itano na bitanda tu kuruhande gugi huko cha Tanzania ni jana minuangu bina bitanda tu kuruhande guburundi na ya mafaranga icho kikogwa kizo tuara wazo menyeka na hama ze kutangwa ama soko kuwasho wala kuzokora icho kikogwa ikinyama kuruburundi eko chandikako ishigwa mungiro juo mugambi lizo tuma uruja nuruza mvyeke urudanda zwa gisu nunura hagati y'u Burundi na Tanzania na cyane cyane nko kubijanye n'ibidandazwa biva ku kivuko cha Dar es Salaam biza mu gihugu cy'u Burundi. Mu gusozera ano makuru yanditswe n'imenyesha makuru, ikinyamakuru iwacu cyandika ko igisata cy'inkerera rugendo muri kino gihe kirimwo ingwara zitandukanye. Izo horani ngo zatewe cyane cyane n'ikiza cha COVID-19 nk'uko umuyobozi mukuru ajeje ico gisata Jorge Nimubona yabibwiye ico kinyamakuru. Ibyo rero ngo byatumye ibiharuro by'ingenzi ziva mu mahanga bigabanuka cyane cyane kuva mu 2019. Mu mwaka w'2019 ingenzi z'abanyamahanga zagendeye igihugu zangana n'imiliyoni 2,613,635 amajana 605 mu 2020 naho zaragabanutse cyane gushika ku 500,555 n'amajana 859. Umuyobozi mukuru Jorge Nimubona avuga ko hari n'izindi ngorane zituma ico gisata kidatera imbere. Avuga ko atamategeko akwiye agenga ico gisata ariho abagikoramo nabo ngo nta buhinga bukwiye bafise, eka n'ibibanza birimwo amaratiro usanga bidatunganijwe uko byari bikwiye kugenda. Ngusanga ico gikogwa kikogwa n'ubushikirangaji bwinshi, ugasanga ntivyoroshe kugira imigambi yo guteza imbere ibibanza by'amaratiro igihugu gifise. Ariko naho biri uko, Jorge Nimubona avuga ko igihugu gifise ibibanza byinshi byiza byotuma ingenzi zihurumbira kuza kuratira ijisho Burundi. Atakaroro ku bibanza by'iratiro vy'ikarera no ku kiyaga cya Tanganyika, ibibanza vyerekana kahise k'igihugu k'ikibanza citiriwe ukwikukira ku Burundi ahitirirwa ingoma igashora n'ibindi byinshi. Arero niho hagarukiye icegeranyo c'amakuru yanditswe imenyesha makuru muri iyi ndwi mukaya mwashikijwe na jewe Jorge Nimenya. Murakoze naho utaha.
Amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri Radio Inzamba.
Nino ngaha duciye dusozera amakuru yacu yo kuri uyu wa gatandatu. Dushimire mwebwe mwese mwafashe umwanya ukutwumviriza. Josine Kaze akabarije na yabashikirije, ndabifurije kuroranirwa mu banyu no mu byanyu naho ubutaha.